nzamba
nzambira samirana
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri ligenekezo ya 27 nyakanga mu mwaka wa 2021 byane nkuru nziza nigenge kwashikiza no makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ibikorwa bigayitse byo kunyuruza abantu byabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi kuri uyu wa mungu honyene hari abantu babiri banyurujwe muri zone Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura abo bakaba biyongeye ku bandi babaze iminsi banyurujwe bakabura irengero umwiheburo ukaba ari mwose mu miryango y'ababuze ababo ikaba bataramenye ababo bari muraza kuvyumva amukanya Mugisata chindero naho abanyeshure barenga 119 mu ntara ya Muyinga nibo bataye amashure mwaka w'ishuru heze 2022 ubukene bw'abavyeyi babo indazindaro n'ibindi akaba arivyo mu mvunya mukuru w'iryo heba ry'amashure abanonosoye ibijanye n'indero bagasaba leta gushiramo ingufu muri ico gisata kugira ngo batore inyishu y'izo ngorane Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubukerarugendo ushitse uyu munsi igisata cy'ingenzi mu Burundi kigeze aho umwaka ashaka ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ariko mu bushikiranganzi bujejwe ubukerarugendo mu Burundi bwo bwemeza ko icyo gisata cyateye imbere muraza kumva impanuro zitangwa n'umuhinga mu by'ubutunzi kugira ngo icyo gisata cisununure mu Burundi isanzwe ikaze mu idonedo jyana makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa duhereye aya makuru mu bijanye n'umutekano muke umwana umwe yitabye imana abandi bantu bataramenyekana igitigiri barakomereka bivuye kuri grenade yaturikiye mu bunywero bwaho bita kwa gaparata hari nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba kuri uyu wa mbere aho ni muri zone ruziba zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura tutararonka umuvugizi w'igipolisi mu bijanye nayo makuru No muri quartier Charama naho nyine ibintu ntivyoroshe kuko umugore azwi ku izina rya Chantal hatunga imana yitavye imana ku muhingamo w'uno wa mbere inyuma yo kuraswa n'abantu batamenyekanye mu gatondo ivyo vyabereye ku rugiwe muri quartier ya Charama iri muri zone ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura amakuru ava mu bambanye biwe amenyesha ko Chantal hatunga imana yarasanzwe ari umuyobozi mu gisata citahukanwa gimpunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yarashwe amasaso munda mu gihe yaravuye mu rugiwe aja ku mirimo ya minsi yose aya makuru nyene yemeza ko uwamurashe yarafise inkoho ya pistole n'iyindi yo mu bwoko bwa Kalashnikov mu gipolisi baremeza aya makuru bakamenyesha ko uwakoze ico caha yaciyahungishwa na moto yari murindiriye bakamenyesha kandi ko amatohoza yatanguye Mu gisata cy'agateka kazi na muntu naho abantu babiri baraye banyurujwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ushiru wa mbere muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara cya Bujumbura abegereye imiryango y'abo bantu baratabaza basaba kumenyeshwa aho ababo baraye bajanywe bakavuga ko bafite amakenga menshi ku mutekano w'ababo abantu banyuruzwa bakaburwa irengero biriko biraba byinshi mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi kwa nyakanga konyene abantu bamaze kumenyekana ko banyurujwe ni batanu bamwe muri bo imiryango iramaze kwihebura ko batakibona ababo ari bazima ni nkuru twateguriwe na Alice Akimana
Uwo yarayanyurujwe yitwa Fidele niyo ngabo aba muri zone Kanyosha ku ibarabara rya kabiri abegereye umuryango wiwe bavuga ko yakuwe ahaba mu gicugu kandi atwagwa n'abantu batashoboye kumenyekana bagenda bamutwaye n'umudereva w'imodoka yiwe bavuga kandi ko abamutwaye bari bambaye imyambaro y'abajejwe umutekano kugeza ku mutaga wo kuri uwo wa mbere bari bakiri mu byambu bataramenya iyo yajanywe batembereye mu bibanza bitari bike birimo ubusho barazeruka nk'uko amakuru ava mu begereye umuryango abandanya byemeza basaba uwo wese bafise amakuru ya ababo baba bari kubibamenyesha ingendo yo kunyuruza abantu muri kino gihe iragaritse umutima baharanira agateka kazi na muntu muri uku kwezi kw'icyenda gusa abantu babiri bo mu Kanyosha baranyurujwe biyongera ku bandi batatu bamenyekanye wa mbere n'umugabo akiri muto aba muri komine ya Mugongomanga Cheri niyo nkuru uyu nawe nyene yanyurujwe n'abantu bataramenyekana bamukuye ahitwa kumanuka muri zone ya Musaga itariki 10 z'ukwezi kw'icenda imbere yuko anyuruzwa yari yazaniye ivyamwa bito ntumbazwa umupolisi avugwa mu mabi menshi yo kunyuruza abantu yitwa Sanene mubona batazira Rove kugeza kino gihe umuryango wiwe naho utarondeye ariko harabuze wakabiri n'umwigisha wo kwishure nshingiro rya Kigereka muri commune ya Bukeye umuntu ya Muramvya Renovanda yiziga yafashwe mu ijoro ryo 13 ushiro wa 14 nyakanga uyu mwaka kumuhaniwe hari nk'isaha 8 z'ijoro amakuru ava mu begereye umuryango wiwe havuga ko yafashwe n'abantu bari barongwe na mustanere wa commune Bukeye Ephrem Ndikumasabo mukuru mutumba Kigereka bari kumwe n'abakozi biperereza kuba ico gihe haraheze indwi zibiri zirenga na muntu numwe araha iyambo muryango ngo wabwire iyo Renovanda yiziga yajanywe amakuru aba mu Bukeye yavuga ko uwo mwigisha Renovanda yiziga yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe SNL agifatwa ngo yagirijwe gukorana n'imigwi y'abagwanyi wa gatatu nawe ni Jean Marie Vianney Badogomba yanyurujwe kuwa 13 nyakanga uyu mwaka muri zone ya Rohero ya commune Mukaza ku ibarabara rya Venindor University imodoka yarimwo bayisanze muri PCR ariko ntibarigera basubira kumenya iyambo ryiwe bamwe mu begereye imiryango y'abanyurujwe barihebuye kuko bariko baratakaza icizere cyo gusubira kubona ababo ari bazima kuri aya makenga yose urugamba rwa radio y'inzamba gateka kwawe ntirurashobora kuronka ku murongo wa telefone Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano kugira ngo agice bivuze ko
kubwa Pacifique nini nahazwe arongoye umugambi ndondeza wishira hamwe Focode inyuruzwa ry'abantu ngo ryabaye ndanse mu gihugu cyo kimwe n'inyuma y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kubwiwe ngo ni ivyaha bitababarigwa umwanya wari wo wose abarongoye igihugu ngo bazubibazwa kuri kira Pacifique nini nahazwe
muri no misi ibintu by'abantu banyuruzwa byasuye gufata umurindi udasanzwe ubu akanya akari kokose tuma turonka abantu batabariza ababo bavuga ko bafashwe n'abakozi biperereza kandi batazi iyo bagiye kwapfungira abo bantu usanga bariko barafatwa baragwiriye cyane muza mugamba mu bantu bava muza mwaro majya muza agenda n'ahandi bakamo kandi n'abanywanyi bo mugambwe SNL batari bake usanga benshi bari mu mugwi usanga ari bava mu bwoko bw'abatutsi abandi ugasanga n'abanywanyi ba SNL kumbure harimo nabake bake bavuga ko baba barabaye abanywanyi ba MSD ibi bintu birateye ubwoba umuntu aravye umurindi biriko womengo twasubiye mu 2015 no mu 2016 niho umwanya wose twaguma tubona ubutumwa bavuga ngo alerte 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 baratwaye umuntu ntituzi wamujanye uyu munsi rero tubona ibi bintu bisubiye ku rugero ruteye ubwoba icyo dukunze kubona muri ino minsi nuko guhagarika abantu bikogwa n'iperereza ryaba iperereza rijya ry'igisivile SNR cyangwa iperereza ryo mu gisirikare byamaze kuba nk'ingendo yuko guhagarika umuntu ari kumunyuruza rero twosaba abategetsi b'Uburundi ko bahagarika ivyo bintu tukanabibutsa ko ari ivyaha bikomeye cyane bitanati gihe impera n'imperuka ubutegetsi bw'Uburundi buzobibazwa
umusore nawe Trésor Manirakiza yaritavye imana mu gihugu cya Suède mwirijoro ryo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 nyakanga umwaka 2021 inyuma y'imyaka ishika kuri 6 ariko arababara kubera amasase yarashwe n'abapolisi mu mwaka 2015 uyu musore akaba yarashwe igihe hariko haraba imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kubw'abaharanira agateka kazi na muntu Trésor Manirakiza ngo yarakarorero mu kwihanganira ibimubabaza umushingwamanza Lambert Nigarura yafashije kugira dosiye ya Trésor ngo ishike imbere ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu asabye sentare kunyarutsa amatohoza kugira ngo abakekwa kwica abantu bafatwe bahanwe kurikira Lambert Nigarura
Trésor Manirakiza nkuko mubizi yarashwe ku munsi wa mbere w'imyerekano y'amahoro yo kugwanya ihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha yo kunywanisha Abarundi nubabwira yuko Trésor Manirakiza yari ikimenyetso yari incungu yo kugwanira kudahonyangwa ku mategeko icyo umuntu yokwita mu Gifaransa symbole vivant de la résilience et de la résistance yararashwe araswa n'abapolisi ku munsi wa mbere w'imyerekano ariko ntawarazi yuko ahava ariko nticyabujije yuko amara amezi 6 atagira ubwenge ari muri koma ariko akikangura apfuye nyuma y'imyaka 6 yihambaye twibukira ko Trezor nuko ari mu gwaruka gwinzira karengane gwazize kugomba ko amategeko yubahirizwa kugomba ko ibwizwa nshingiro n'amasezerano yarusha dahonyango kabaye nakajyumbere kukwibutsa ubutungane nk'uzamakungu kuko dosiye ya Trezor mani yakiza n'izindi zabagenziwe bahitanywe n'iki kiringo c'inkorabara zashikirijwe ibisata bitandukanye harimo sentare mpuzamakungu mana vyaha ikaba iri kigira amatohoza ku vyaha vyakozwe naho Trezor mani yakiza yitavye Imana hari abandi benshi bagisigaye ariko ni nakajyo kuko twoca dusaba na sentare mpuzamakungu mana vyaha yuko yo kwihutisha amatohoza yategekanya urubanza igarungikira imitaha bakekwa ko gukora ivyo vyaha gutyo ikabikora abakorewe ibyaha barokotse bakiriho ababonye ibyabaye bakiriho reka mbere n'abagize ibyaha bakiriho nibyo byogira ikimaze tugaragaje umubabaro ku rupfu rwa Trezor nk'incungu yo kurwanira iyubahirizo ry'amategeko mu Burundi ariko tugatera intege abantu bose yuko kurwanira amategeko kurwanira iyubahirizo ry'amategeko ari ingwano itoroshe ariko butebitebuke abakoze ibyaha bazokubitwa intaye
muri ico gisata nyene c'ubutungane umunyororo w'imyaka 5 nico gihano caraye giciriwe abagabo batatu bahora bakora kuri station Burundi Petrole Product itanga igitoro yo mu ntara ya Gitega mu ntahe y'ikibiriraho ya sentare ya Gitega yo kuri uyu wa mungu abo bakozi batatu ba station aribo Shadrack n'ibitanga byose Patrice Mugabo Nihera na Emmanuel Ndayikengurukiye baremeye icaha cyo gushira igitoro mu mabido kingana n'iritiro 136 ariko bakavuga ko abatari bakinyegeje kugira ngo bakidandaze ku mahera menshi kubgabo bakoze ngo ico gitoro cyafashwe n'igipolisi kwa 23 nyakanga ngo cyari cyamaze kugugwa n'abakiya ahubwo abatari bwaze kugitora abo bakoze aba station bakaba basiguye bavuga ko atari ubwa mbere batage igitoro mu mabido kandi ko abatari bazi ko ari cyaha gihanwa n'amategeko.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabateguriye ibihushane mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi ngo nivyo birangwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu nama nkuru ya ONU bivugwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo cyemeje guhanura imenyesha makuru akaba bishikirije inyuma yaho umumenyesha makuru wabonesha FM Aimé Richard Niyonkuru akubaguriwe akongera agahagarikwa aho yari kwaratohoza kubwicanyi bwari bwaraye bubereye ahatewe grenade de muri zone ya Kameng. Innocent Muhozi asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ave mu majambo Uburundi yaga bube koko nk'uko abuvuga ni inkuru dushikirizwa na Beni Axel Akan.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko kugira atsimbatazwe intwaro rusangi zimwe mu nkingi zigize zashizwe imbere muri leta arongoye harimo ukwishira no kwizana kw'imenyesha makuru agashimikira ku biganiro byasizwe imbere ibyo navyo bikaba byatumye amwe mu maradio yugawe mu 2015 kubera imishamirano yugurugwa ariko Evariste Ndayishimiye ntacu yashikirije kuyaturiwe n'inzego z'umutekano za leta.
Le gouvernement se concentre
leta yashize ingufu mu gutsimbataza kubahiriza gatakazi na muntu gutsimbataza intwaro ya demokarasi ukwidegembya mu byumviro no kumenyesha makuru. Ingufu zidasanzwe zatumye haba ukuja inama n'ingingo n'abanyepolitike abamenyesha makuru hamwe n'amashirahamwe adahanira inyungu za politike. Ibyo byatumye hugururwa amaradiyo amwamwe yari yarugawe igihe hari ko haraba imishamirano mu mwaka w'2015.
Ntibwake kabiri ibyo umukuru w'igihugu yavugiye mu nama ya ONU kuwa 23 nyakanga byaciye bivuguruzwa n'ikubagurwa ry'umumenyeshamakuru Aimé Richard Niyonkuru akorera Bonesha FM aho yari gutohoza amakuru. Uwamenyesha makuru yarafashwe arafungirwa muri komisariya y'igipolisi hafi amasaha 5 n'ibikoresho vyiwara vyakwa. Aimé Richard Niyonkuru akaba yari gutohoza amakuru muri zone ya Kamenge ku munsi wa 5 w'indwi iheze ahari haraye habereye ubwicanyi ku rwego rw'intwazangabo. Mu kigo kijejwe guhanurana hagati y'abamenyesha makuru baratera ivyatsi yo ngendo gukubagura abamenyesha makuru baba bariko bakora akazi kabo. Inosa mozi arongo ikigo OPB akaba asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ibyo yifuza ku Burundi bive mu majambo nayo ubu uko ibintu byifashe avuga ibihushane n'ibiba mu gihugu. Inosa muhozi
ibyaraye bishikiye Richard Nyunkuru birerekana neza ko ibyo umukuru w'igihugu yavuze New York atacyo bifana n'ibiri mu gihugu. Kuko ntushobora kuba uhagarika umumenyesha makuru yagiye gukora akazi kiwe akubitwa imigere akubitwe inkoho bamukwege bamukura hasi yaguye bamukwega ku mishatsi akubitwe amahiri hanyuma ngo uvuge yuko mu Burundi ari rwigiye gukomenyesha makuru bwo gushikiriza ibyumviro ko societe civile imenyesha makuru bikora ibyo umukuru w'igihugu yavuze ntaho bisabisanye n'ibiri mu gihugu kuko nawe yaranabivuze ari mu gihugu kuko atabutungane buriho mu Burundi igihugu rero kitarimo ubutungane nta byigenge na bumwe kwizera ko bubaho kuko ubutungane ni bwo bwubakirwa ko iteka ry'umuntu wese ni ngombwa rero umukuru w'igihugu ahubwo akoreshe ubushobozi afise kugira birya yavuze burya Burundi yavuze butere bubeho kandi ibyo bikoze ntawe utomushigikira mugabo ntibiherere mu majambo mwe nari atacapfana n'ibyo abantu ariko baraba abantu bariko baranyuruzwa abantu bariko baricwa abantu baratotezwa yari igihambaye byo bari uko yokoresha ubushobozi afise kugira bije byasha kurya yabivuze.
Tubibutse ko kuva mu 2015 amaradiyo yigenga amaze guturigwa bamwe bamenyesha makuru barenga ijana bagahunga igihugu abasigaye mu gihugu ntibarengeshanije gukubagurwa nk'uko ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu agwanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru adasiba kuvyerekana.
Tubandanye mu bijanye n'indero naho abanyeshuri barenga 1900 bo mu ntara ya Muyinga bahora biga mu ishure shingiro n'inyuma yaryo nibo bahevye ishure mu mwaka w'ishure w'2020. Amakuru ava mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi amenyesha ko ivyo bituruka ahanini ku bukene bw'abavyeyi babo. Ido nido tubibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Mu gisata cy'ishure shingiro abana bahebye ishure bangana n'ibihumbi 17 n'amajana 949 abahungu n'ibihumbi 9 n'amajana 820 ni ukuvuga 10.3% abikeme ni 8.29% bangana n'8.7% nk'uko isoko rya Rajinza mbagatika kawe muri ubwo bushikiranganji ribimenyesha muri abo bigeme ni 42 batwaye inda batipfuza. Mu gisata cy'inyuma y'ishure shingiro abanyeshure batayishure ni 1,103 bahungu na 502 ni ukuvuga 9.6% n'abigeme 511 bangana na 10.3% muri abo bigeme 51 bakaba batwaye inda batifuza abandi baja kubaka hataragera. Imvo zindi zituma abanyeshure baheba kwiga muri iyo ntara ngo hariho ubukene mu miryango abavyeyi n'abana batarategera abavyeyi n'abana batarategera akamaro k'ishure indwara be n'abana bashira amaronko imbere y'ubumenyi bakaja guca amafaranga bamwe barungitswe n'abavyeyi canke bacishije ahabu nk'uko isoko ryacu ribimenyesha.
Erari nibizi ahanira uburenganzira bwo kwiga kubana avuga ko leta yategerezwa gufatira kuvyegeranyo nk'ivyo bitangwa kugira ngo ishobore gufata ingingo zo gutuza ivyo byose. Muri izo nyishu harimwo gushiraho amakomite yo gukurikirana urwaruka guhana abatuma ruhe bishure no gushiraho imigambi yotuma imiryango iva mu bukene irimwo. Erari nibizi
ubushikiranganji mu gihe ubonye utyo ugategerezwa guca kugenda ugashiraho imigwi yegereye abanyeshuri n'abarezi n'abavyeyi hanyuma bakaraba ingene bashobora gufasha abo bana kubaha indero ni kwigisha abavyeyi kugira ntibamara ivya bindi ivyo byose barazi ko vyama biriho mugabo hariho n'ibindi byinshi cyane kumbure bitavugirwa hejuru kandi ari byo byategerezwa guhagararwa ko nibagende barebe iyo province bafate iri komini basi kirazira amana ashobora gusubira guhera ishuri kubera iki hantu abashireho yari imigwi bita abagenzi babigene baheze bakagira ibiganiro bakabishyira ku rutonde rw'ibikorwa muri za komite nshingwashuri. Ya komite nshingwashuri rero haba harimo abanyeshuri haba harimo abaserukira amasendika haba harimo abarezi n'ababyeyi haba harimo abaserukira intwara habuze iki kugira ngo ibyo biharuro bihagarare ko berekane ko muri provensi ryabaye ibara kandi no mu gihugu cyose kandi ko umwana ataye ishuri akaja kubyara uwundi mwana abaze n'ingorane zibiri ko bose baheze bakabura akazoza baheze bakoresha izo komite kugira ngo barere abana barere ababyeyi barere abo bantu batwaza inda abana barere igihugu hanyuma bashyire iki migambi yo kugwanya ubukene twazinda abanyeshuri nuko babaje ko batahane kongere bahane ingingo z'uko umwana akuye mu ishuri hataragera aheza hakagira ubuhanwa izo ngingo nibazifatanya mu gihugu nibafate ingingo yuko baguze ubuzi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tubandanya ya makuru mu gisata cy'ingenzi mu Burundi ngo cagiye kiratera imbere kuva mu mwaka w'2010 gushika uno munsi bivugwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji mu gihe kuri uyu wa 27 Nyakanga isi yose iri kirahimbaza umunsi wagenewe ubukerarugendo. Ku bwa Jeremy abanigwa n'inzigo ngo harakenewe isubirwamo gico gisata nko mu bijanye n'ubumenyi kugira ngo ico gisata kinaguke. Tumukurikire
igitigiri camazu yakira ingenzi cavuye ku 87 muri 2010 cyo gitigiri gishika ku mahoteli amajana 595 mu mwaka w'2019. Igifata c'ingenzi ni kirumara mu guteza imbere ubutunzi no gutanga akazi mu Burundi. Ubuzi bungana ibice 4.4% garatanzwe mu bice bitandukanye bisanzwe bifitaniye ubucuti n'ico gisata. Aha twovuga tuvuye ku burimyi bwo murazi yuko ingenzi zifungura bivuye mu burimyi gutuma tumanako baraheza bagatuma tumanako amakuru tutirengagije ibyo kubaka amazu duhimbaje. Rero uyu munsi mukuru mu bihe indwara ya COVID-19 yasinzikaje isi cyane cyane mu butunzi bwayo eka n'igisata cy'ingenzi kidasigaye inyuma. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi ekabura nahamagariye n'abanyamahanga gutemberera iki gihugu cy'u Burundi. Tugiye kurushirizaho guhimiriza ba mukerarugendo ngo batemberere igihugu cyacu tutibagiye guteza imbere ubuhinga mu gutunganya gushasha igisata cy'ingenzi no gukarihiriza ubwenge abakozi bo muri icyo gisata.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme asigura ko igisata cy'ingenzi kimwe mu byari guteza imbere igihugu kidatunganijwe neza nk'uko byari bitegerezwa kuba mu Burundi. Uyo muhinga mu bijanye n'ubutunzi yemeza ko igihugu cy'u Burundi kikiri inyuma mu by'ingenzi ugereranije n'ibihugu by'aka karere, kuko imbere yo mu mwaka w'2015 u Burundi bwaronka ku mwaka $5 million z'amadolari y'Amanyamerika mu gihe mu bihugu vy'aka karere vyaronka hagati y'amamiliyoni $300,000 n'umuriyaridi z'amadolari y'Abanyamerika. Faustin Ndikumana avuga ko ubuhoho mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 ibintu vyunyutse mu Burundi. Tumukurikire.
Uravye muri aka karere nk'imbere y'2015 Burundi bwari inyuma cyane mu bijyanye na ba rukerarugendo turisme, aho wasanga ibihugu by'aka karere byose bishobora kuronka amahera arenga miliyoni 300,000 z'amadolari, miliyoni 500,000 muri yaridi w'amadolari bijyanye na turisme. Burundi wasanga mu kigwa cyari cyakoze buja munsi miliyoni 5 z'amadolari, ugasanga ahandi hagihaza ingenzi nk'umuriyoni w'ingenzi cyangwa urenga, twe ugasanga turacare mu 100,000 vy'abantu baba bagendeye Burundi mu bya turizmu. Hanyuma barabona ko ico gisata cari kikiri hasi cane. Haca hinjiramo rero injyane zo mu 2015 haraza mwiki ca COVID-19 byose bica biza gutuma ico gisata kicibanagi gisinzikara cane. Hanyuma ikindi ca gisinzikaza n'uburyo investisima, kuko birasaba uburyo bwo gusubiramwo bijya bibanza by'iratiro bigafatwa neza, amahoteli akakuwa ku mahoteli akomakomeye yemewe mu mpuzamakungu. Ivyo rero byose bikaza ari byo bategeza gusahiza. Ikindi ni uko muri strategi y'ibijanye na turisme baravuga ati harashobora kuba turisme d'affaires jaye n'ibintu vy'amafaire umuntu akora. Hariho turisme vy'ibintu bijanye n'ibyo kwinezereza Mbese nibijanye no guteka neza hari n'icyo bita tourisme gastronomique nibindi cyangwa hano ashobora kuzaharabera amanama ivyo rero nibyo basanze Burundi tutaritegura
ishyirahamwe rukome risaba leta y'u Burundi gutanguza umugambi wo gucandaga abarundi mu kwikingira ikiza cya coronavirus ataruko ngo kubwiwe leta izo biriko irahonyanga uburenganzira bwo kuvuza abanyagihugu bayo uburenganzira burekuwe nibwirizwa shingiro ry'igihugu n'ayandi amasezerano Burundi bwateye ku mukono mu bijanye n'agateka kazi na muntu mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa mbere Gabriel Rufyira rongoye urukome ahamagarira inzego zitandukanye amashyirahamwe amadini ngo abatahure bongere bahanure leta izijuke ifata ingingo zibereye mu kurwanya umugera wa COVID-19 tumukurikire
abantu bose tugomba kuvyumva ntushobora kuvuga kuri kuyumvira iterambere igihe utari kurakora ibyo gukingira abanyagihugu ico ni cyambere kigira kabiri mwishira hano rikome ndutahura na gatoya ukungene ibihugu byose kwisi byafashe ingingo y'ukucandaga abanyagihugu bavyo turabona neza yuko byukuri iyo nzira bafashe idashika iyo nzira nta kuri na guto yakurimo tukabahamagarira guhindura imvugo cyane cyane mu gucandaga abanyagihugu ubu uyi kigwanisho cyambere kihari kwisi n'urucanco nico cyonyene gishobora gufasha yuko abantu bashobora kwikingira kandi bakingira abandi ibyo rero twebwe tubona umengo imvugo leta iri kubira ko shitayihinduye naho bizaba bitaniye no guhonyanga agateka kumunyagihugu gasanzwe gakingiwe nibwizwa nshingiro gakakingirwa n'amasezerano mpuzamakungu cyane n'itakazi na muntu na declaration universelle des droits de l'homme hamwe n'amasezerano mpuzamakungu araba iby'imibano n'iby'ubutunzi n'iby'imico arico mu gifaransa twita pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels tugasaba yuko leta yo hindura imvugo iri kirakoresha kubijanye n'urucanco icandaga abanyagihugu hanyuma hafatwe ingingo dufate nk'ingingo zo guhagarika ibikorwa bimwe bimwe by'amahuriro eka ibintu byose bihuza abantu benshi barenga 10 bibaze bihagarare mu burere bigaragara yuko bariko barandura ku murindi muremure hariho rero hejuru y'izo ngingo leta igomba gufata himigwi tutumva tudashobora gutahura na gato y'agakicerere kabo ntidutahura agacerere ku rwego rw'abashinga ntahe amashengero ku biro bya Ombudsman umuntu yitwa ko ari umuhuza aje kumviriza no kuvugira abanyagihugu tukaja ku rwego CNDH bicaje gato y'akazi na muntu abo bantu bose bagomba kuva mu gacerere
mu gusozera ya makuru mu bijanye n'inkino umugwi urunani mu bagabo na regazere mu bagore nizo zaraye zitwaye igikombe cy'inkino zitangurira ihiganwa muri basketball mu mupira w'amaguru naho mu ihiganwa ry'u Burundi inyuma y'inzwi igira ya gatanu Burundi Sport Dynamique niyo iri mu kibanza cya mbere byifata kibanza n'inkuru tubaza Blaise Nijimbere
Kuri no w'Imana ku kibuga cy'ubushikiranganje bw'inkino niyo habera inkino za nyuma mu mupira w'amaboko basketball urukino rwa mbere rwahuje imigwi y'abakobwa Regazere batsinze Gladiators bigoranye cyane ku manota 68 kuri 63 mu bagabo naho hahuye urunani na New Star ubwo rukino rwari rwitoze cyane rwagiye kurangira urunani rusumbije bimwe bigaragara New Star ku manota 60 kuri 47 Mumenyereza w'urunani Patrick Rishangiza uruvugo amenyesha ko ico gikombe cyabanezereye cyane akamenyesha abakunzi b'urunani ko bari ko baritegurira yandi mahiganwa yimirije kugira babandanye baha umunezero abakunzi bawo muri New Star baremeye kugurukino rwabagoye cyane Blaise Mbonerane ajejwe ubuhinga muri New Star amenyesha ko batisubiye ko ngo bakosora amakosa bakoze muri urwo rukino gutsinda urunani ntibizoborohera ariko akamenyesha ko bagiye kuja ku kivi mu mupira w'amaguru naho iganwa rya Primus League ryarabandanije mu ndwi igira ya gatanu Flambeaux yatsinze Buja City 2-1 navyo kandi Bumamaru yatsinze Le Crocos Atletico New York yatsinze Messager Ngozi igitsindo kimwe ku busa Flambeaux du Centre yatsinze Royal kimwe ku busa Burundi Sport Dynamique yatsinze Top New kimwe nyene kubusa uwo mugwi ucufata ikibanza ca mbere mugwi wa Crocos wo mu Rumonge uri mu kibanza ca nyuma ukaba 5 na 1 uraronka
arakenuye Blaise Nijimbere ni nonga harero duciye dusozera ano makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza biri uruganda rwa radio inzamba rwa yatorokanije nago turarukengurukiye cyane ndene nkuru nziza nabashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.